Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hazwe.
Mwiri wachuti na mwewa kuzi wa radio Nzamba gati kakawe mumakuru yokuru yumusi waga tatu tulipi genekezo jachumi na kani nyakanga mwaka uyumbi na mwengi na kabiri ayinayo tuyahira kungi ngo nguru nguru zikurikira agashavu ni kenshi mundo ngozi mugabwe seneri nyuma yaho inamashinga mateka y'Uburundi itoye kuno waga tatu wa mazina mashasha yabagiye gusubirira abashinga mateka bazerukira Burundi mu nama nshinga mateka igize umuryango wa karere ka Afrika y'ubuseruko yo mugambwe uvuga ko abatowe bagizwe ibanga ubishanye na gatya kazina muntu hari umugabo amaze igihe agwariye mu bitaro byo mu ntara ya Ubanza uyo nawe akaba yakubiswe n'igipolisi ku itegeko cy'umunyabanga wa CNDD-FDD mu ntara ya Ubanza Mwumanuko gigihugu naho imyidogo ni yose mu muryango irenga ijana yo muri Rumonge kubera itararuswa umuzibukiro kuva mu mwaka uheze bagiriza ishiramwe Ohascom gyubaka urugomero rw'umuyaga nkuba jiji murenge kubima umuzibukiro mu gihe ryononye imirima yabo kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
nasuye kubaramutsa mwese duhere muri politique agashavu ni kenshi mu ndongozi z'umugambi SNL inyuma yaho inamashinga mateka y'Uburundi itoreye kuri no gatatu amazina mashasha yabagiye gusubirira abashinga mateka baserukira Uburundi mu namashinga mateka igize umuryango wa karere ka Afrika y'ubuseruko mushinga mateka umwe rudende niwe yazananye mu mugambwe SNL mu gihe CNDD-FDD yaserukiwe n'abagera kuri batandatu ipona nawo umwe hamwe n'ubundi yaserukiye ubwoko ubw'abatwa umugwi w'inamashinga mateka wa SNL urongowe na gatogwaza ukaba waneguye ariko ayo mazina y'abahavuye bemezwa yagizwe ikinyegezwa ni nkuru tubaza Pierre Gahungu
mu bashinga mateka icenda batowe n'inamashinga mateka y'i Burundi kuri uno wa gatatu batandatu bava mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi umwe wo mu mugambwe SNL uwundi ni muri UPRONA hamwe n'uwatowe ava mu bwoko bw'abatwa ayo matora yabaye abashinga mateka bagera kuri 30 ba SNL basohotse mu ngoro y'inamashinga mateka bagaragaza ko icyo gikorwa kitisunze inama n'ingingo agatongwasa arongoye SNL yaneguye icatumye inamashinga mateka igira ibanga amazina y'abahavuye bemezwa
nitwemere ngene byagenze nitwemere ngene byatunganijwe amategeko nibaza uko abitegekanya babicurikiranije uri umushinga mateka ugashaka kuja kwitoza muri yo namashinga mateka ubanza gutanga imihoho ntuja gutanga imihoho wamaze gutogwa urumva rero iby'i Burundi ko nuko ngende ibintu ibiri hasi tubishira hejuru ibiri hejuru tukabishira hasi tukaca tuvuga yuko igihe cyotera imbere gute nibaza yuko yaba ari umugambwe watanze iyo kandidatire ntibari kubigira ikinyegezwa nitwari kubaza kumenya urutonde rw'abatorwa ngo baruduhishe amazina twarayatanze mugabo tubajijwe yuko tworonka urutonde rw'abaza gutorwa abiduhishije
abashinga amateka 85 muri rusangi nibo bitavye ico gikorwa cyo munsi cyo gusubiriza abahora baserukira Burundi mu namashinga amateka igize umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ELA abashinga amateka batumwe ko bugorovye kuri no kabiri ku butumire bw'umukuru w'inamashinga amateka buciye ku muhora wabo wa WhatsApp ubutumire ariko butatomora namba igikorwa bazaba bitabiriye gukora
arakenuye Pierre Gahungu amakuru bateguriye arabandanya ikugwaho na ryo ry'urwego rw'abashinga ntahe ribandanya rituma abatari bake muri politike bagira ico barivuze ko kubwa Frederic wavuga inyumvira arongoye urunani Sefor Arusha ngo biciye mu bahuza bashasha bo ku mitumba umugambo CNDD-FDD wiyongeye ubundi butegetsi mu bijanye no gutatura amatati ubundi mukenyuro wo kubandanya gucinyiza abatari mu mugambwe uri ku butegetsi kurikira Frederic bavuga inyumvira
bwa mbere ayo matora yagenze nabi kubera ko ari umugambwe CNDD-FDD gusa wateguye ayo matora urabuze n'abandi ko boyajamwo bakabagiriza binabiriya ariko bashaka kuvuga bati no mugambwe se NDDF DD ubwirizwa kwihariza ubwo rwego rwacu umuntu agerageje kwiyumvira mwibuke mwese se NDDF DD ikiza ikintu yamye igwanya yari jambo abashingantahe kuko yavuga ati nta bashingantahe twarabonye mu bihe byaheze bikika mukiza akagira ibi nabiriya ati kuryo jambo abashingantahe rero twebwe iwacu ryumvikana nabi mu mutwe w'abase NDF DD bakavuga bati twebwe ntitwe twabashingantahe twe twabagabo cyo byose byari ibimenyetso se NDF DD rero ugerageje kwihweza irafise inzira iriko iyo nzira iriko nuko ivuga iki uko bigenda kose mbwirizwa kwerekana ko mu gihugu cy'u Burundi atawunda nkoreramwo atari jewe gusa haba mu byerekeye kugwana no kuvuga umutekano kwerekana ko mu gihugu ciye kombonera kure agenda hari gusa ubu rero byatsanwa bidakwiye turakwiye kujana mu byiyumviro tuze gutatura matati nayo uko ni twatatura matati abanyagihugu bazotwirukira kandi tuzovuga iryo dushaka uyu munsi barafise ico bita umutekano wabo ba bose bavuga bati nimwinjire mu museni DFDD utinjiye naho ahabonere iyi mbwaboneye kumuguruka ba wundi avuga ati ahubwo mu mukuremwo maze gucyo rero bavuga bati ubu twese ubu nta na kimwe kitunaniye turaca n'imanza katukaraba n'umutekano nitwe turabigihugu
Frederic bamvuga inyumvira uwo murunani Sefort Arusha tubandanirize amakuru twabateguriye mu gisata cy'agateka kazi na muntu umugabo azwi ku izina rya David Hagabiyaremye aba kumugwa mukuru w'intara ya Bubanza agwariye mu bitaro vy'iyo ntara kuva ku munsi w'Imana nyuma yaho akubitiwe n'igipolisi arashaya ku itegeko ry'umunyamahanga mukuru wa CNDD-FDD mu iyo ntara abo mu muryango wiwe bariyamiriza ako karenganyo uwabo yakorewe bagasaba ko ubutungane bwokora ido nido na George Nimenya
amakuru dukura ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza atumenyesha ko uwo David Hagabyaremye asanzwe ari mu gwaruka rw'imbonerakure akaba kuva ku munsi w'Imana ari mu bitaro byo ngaho mu ntara ya Bubanza aho mbere bivugwa ko acunzwe n'igipolisi kugira ngo ntatoroke itegeko ryo gukubitwa agashaya mu ryatanzwe n'urongoye umugambo SNDDD mu ntara ya Bubanza ayo makuru akavuga kandi ko umutegetsi mu mugambo SNDDD uyoba yagize agashavu kubera ko iyo mbonerakure yavuze ko akora urudandazwa rwa magendo rw'igitoro ifumbire hamwe n'ibitenge umuryango wa David uriyangiriza akarenganyo ariko gakorerwa uwabo ugasaba ko ubutungane bwo gukora akarenganurwa
Twarondeye
uwo munyabanga w'umugabo SNDDD mu ntara ya Bubanza co kimwe n'urongoye igipolisi mu ntara ya Bubanza kugira ngo bagire ico bavuze ko ariko ntitwashoboye kubaronka
Inzamba
turabandanya amakuru twateguriye hariya mu manuko bw'igihugu imiryango igera ku 140 nta muzibukiro iraronka kuva mu mwaka w'2021 ni mu ntara ya Rumonge abo n'abanyagihugu ubononewe imirima bo mu gacimbiri muhishirizi umutumba Karambi muri komine ya Buyengero bakaba bagiriza ishyirahamwe Ohascom ryubaka urugomero rw'umuyagankuba jiji murengwe kubicisha ikigoyi mu kubima imizibukiro ku byabo byononekaye ahariko harubakwa ibarabara rija ku rugomero idonido na bela mugisha
Nkuko makuru dukura ngaho muri iyo komune avyemeza mu gihe bavuga ko baganiriye kuva kera nabo biraba cyane cyane ishyirahamwe Orascom ririko ryubaka urugomero mbere n'abaserukira Regidezo ari nayo igenzura ibyo bikorwa bagategeka ko abo banyagihugu bohabwa agashumbusho Orascom ngo iguma yitoza utunyoni nabo bishwe n'inzara. Bamwe mbere bavuga ko abana babo bahevye amashuri kubera ibigazi n'ibindi bitegwa bahora bakuramo dufaranga tw'ishure byahambwe n'ivu riva muri iryo barabara. Abo banyagihugu bagitweho n'imiryango igera ku 140 bavuga ko bariko barajuragizwa n'ishahamwe Orascom kuko n'isango ryo kuri uyu wa kabiri bari bahawe ritavuye ryubahirizwa na Orascom mu gihe bamaze umwaka wose bishuza. Iryo sango rikaba ryari ryatanzwe ku munsi wa kane w'indwi iheze aho abo banyagihugu bari bazibiye iryo barabara mu ntumbero yo kwishuza utwabo. Urongoye ibikorwa byo kubaka kuri urwo rugomero rw'ishirahamwe Orascom risanzwe ryamuka mu gihugu cya Misiri arahumuriza abanyagihugu ko bazi ko ibintu byabo byononekaye kandi ko bategerezwa kurihwa utwabo. Anegura ishirahamwe Ekri bahaye ibikorwa byo kubaka iryo barabara guteba gutanga imizibukiro kandi byaharuwe n'umukozi waryo. Amenyesha ko batayatanze Orascom izoci yitangira iheze yakate muyo irisigariye ko. Mukamenya ko abo banyagihugu bamaze kuzibira iryo barabara inshuro zibiri mu kugaragaza akababaro kabo bamwe mbere bakaba bamaze no gufungwa. Bagenzi babo bo muri komine Songa bongo bakaba bamaze kunozwa imizibukiro.
Arakoze Bera Mugisha mu gusozera aya makuru. Icyizere ku banywanyi bishyiramo Regidezo baba ku murwa mukuru wa komine Gasorwe y'intara ya Muyinga cyo gusubira kuronka amatara ngo caraheze. Naho ubushikiranganji Ibrahim Wizeye ajejwe ubushikiranganji burimo umuyaga vuba yaheruka gutegeka umuyobozi ajejwe igisata c'amatara mu ishyirahamwe Regidezo gutorera inyishu icyo kibazo. Bamwe mu bari mu kizime mu kiringo cy'amezi ashikane bakavuga ko uruhombo ruturutse ku kubura amatara rubandanya kuba runini. Basaba ko imvugo y'umushikiranganji yojana n'ingiro. Ido nido na Karine Dusabe.
Inyuma y'ikiringo cy'indwi zitatu umushikiranganji w'amazi meza amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye abwirije umuyobozi ajejwe amatara mu ishyirahamwe Regidezo gukora ibishoboka ngo abanyagihugu baba ku murwa mukuru wa komine ya Gasogwe basubire kuronka amatara. Imvugo ngo ntiyajanye n'ingiro. Abanyagihugu gushika n'uno munsi bakaba batarasubira kuronka umuyagankuba. Kwa 26 Myandagaro umushikiranganji Uwizeye mu nama yagiranye n'abajejwe ibisata bitandukanye bigize intara ya Muyinga n'abakozi bakuru bakuru umushikiranganji arongoye yareneguye uburyo abakozi bishyiramwe Regidezo batitayeho ikibazo cy'ibura ry'amatara aho ku murwa mukuru w'iyo komine. Bamwe n'abandi bakibaza ko uburongoye igisata c'amatara mu ishyirahamwe Regidezo yoba yaragararije ingingo y'umushikiranganji yamusaba kugurana mu kigo APR kijejwe gutanga umuyagankuba hagati mu gihugu icuma citwa transformateur cari capfuye. Abanyamyuga batandukanye n'abadandaza bakavuga ko ataco bagihereza iminwe kubera ibura ry'umuyagankuba. Basaba umushikiranganji kubandanya hakurikirana ico kibazo kugira ngo basubire kuyungunganya. Mu ruganda rwa Radio Inzamba ituraronka kuri telefone urongoye igisata c'amatara mu ishyirahamwe Regidezo kugira atange umuco ku myidogo y'abo banyagihugu.
Radio Inzamba gateka kawe yarakenuye Karine Dusabe no ngaha duciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese mwayakurikiye. Edi Claude Ninahazwe nije nako ndabashikiriza shimire bagenzanje bakoze uko bashoboye kugira bayegeranye. Awa ndabifuje mwese kuranirwa mu banyu no mu byanyu na utaha.